Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Niwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamye ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo ngiye kubashikiriza.
Kuri twebwe turongoye gisagara cha Bujumbura n'umunezero ntangere kuko biragaragaza yuko amahoro ari yose, biragaragaza yuko abarundi kandi ashaka kumva mu mwizero, kuko ibikorwa nk'ibi bituma vyerekana yuko hakiri mwizero, ibintu byose bishoboka.
Uyu ni Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara cha Bujumbura mu Burundi, asigura ico higanwa ry'amamodoka asiganwa yari maze iminsi ibiri ribera mu gihugu cy'u Burundi rivuze kubaramutswa Bujumbura. Iyo nkuru cyo kimeni yerekeye ibiganiro bihuza abarundi bandanya kwera arusha muri Tanzania, turazigaruka ko handi hato. Mugume hagufi tu radio twanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika, ndanabifuriza wa Mungu mwiza. Ibiganiro bihuza abarundi birabandanya arusha muri Tanzania, ubu hari kwaronderwa abantu babiri bazofasha umuhuza kurongora inama ya bose itegekanijwe kuba kuri uno wa mbere. Hamaze kuboneka amazina ni babiri muri bo batanzwe n'uruhande rwa leta, abandi babiri bizewe n'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi ariko uruhande rumwe ntirwemera abatanzwe n'urundi ruhande. Menyeshamakuru ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru arusha aracari kwa kurikirana ivya bino biganiro.
Inama ya bose yo kuri uyu wa mbere ni nkora mutima n'izova mu rukiza cyangwa urupfu rw'ibiganiro byose. Uko niko umwe mu banyepolitike b'abarundi yabwije ijwi rya Amerika. Niyo nama ya mbere ya bose izo bibaye kuva ibiganiro bitanguye. Izotuma impande zose zihangana amaso mu yandi, bazoca hirya no hino ivyegeranyo bimaze gutangwa n'imigwi itandukanye nk'intandaro y'amabi yabaye mu Burundi hame no muti yotoregwa. Twashatse kumenya ibiri muri ivyo vyegeranyo, maze uwo munyepolitike ari mu biganiro atubwira ati uko ndabibona inzandiko zacu zitandukanye nk'umurango n'ijoro. Namubajije ico bisigura, nabambwira ko aravye ivyatanzwe n'uruhande rurimwo leta n'umugambo uri ku butegetsi ari uko ibintu byose bimeze neza mu gihugu. Ati vyatanzwe n'uruhande rutavuga rumwe na leta navyo vyerekana intandaro y'injyane za politike, ingaruka mbi hamwe no muturama vyotoregwa. Muri iyo nama ya bose umuhuza Benjamin Mukapa yifuje ko abo banyepolitike bo kwitorera abantu babiri muri bo bizeye kugira ngo bamufashe kwegeranya ivyiyumviro. Uruhande rurimwo umugambo uri ku butegetsi leta nabo bari kumwe bifuza ko abo bantu babiri boba Edouard Nduwimana umuhuza w'imbere mu gihugu na Musenyeri Justin Nzoyisaba yararongoye umugwi w'ibiganiro vyabereye hagati mu gihugu c'u Burundi. Ariko abatavuga rumwe na leta ntibemera abo bagabo babiri babagiriza ko bakorera ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi. Ubwo Rwanda nabwo tutavuga rumwe na leta rwatanze amazina abiri nabahoze batwara Uburundi Sylvestre Ntibantunganya na Domitiano Ndayizeye. Abo nabo nyene ntibemegwa n'uruhande rw'ubutegetsi, nabwo ruvuga ko Ntibantunganya na Ndayizeye batuvuga ko ataho bahengamiye kuko bashaka ubutegetsi. Batika ibyerekana nuko bari abakandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari nayo yateye impari. Abo banyepolitike bari arusha bavuga ko aho ibintu bigeze umuhuza ari wazocagura abantu babiri muri abo bane batanzwe n'impande zose. Kuri uyu wa Mungu kandi babandanije guca hirya no hino ivyegeranyo vyatanzwe n'impande zitandukanye ku bibazo umunani nkora mutima vyatanzwe n'umuhuza. Ikibonekeje nuko icegeranyo c'uruhande rwa leta catewe ku mukono n'imigambwe cumi n'umunani hamwe na leta. Ikimigambwe itavuga rumwe na leta naco kiriko imikono y'imigambwe cumi n'itandatu. Uretse abo mu runani senarede rutavuga rumwe na leta bahunze Burundi batarashika, hari n'abaserukira ishengero rya Katolika bataraza kandi bari batumiwe. Abari muri ivyo biganiro bavuga ko aragahaze, basigura ko ishengero Katolika rikomeye mu gihugu kuko rifise abakirisu benshi barenga ibice 80% kw'ijana vy'abarundi. Bemeza kandi ko iryo shengero ryari ryamye gitaba ibiganiro nk'ivyo kuva ku masezerano ya Arusha yabonetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ico bikoze kuri uyu wa Mungu hitezwe gushika umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye kugira ngo azoje mu nama ya bose yo kuri uyu wa mbere. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwi rya Amerika.
Pia Claver Niyonkuru rakenuye inkuru ya bakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com ejo rero igihe cy'isahindwi mu kiganiro wanyu mu ntara tukazoshobora kubabwira nimba iyo nama ya bose itegekanije kuba izoba yabaye nikizoba cayivuyemo. Amakuru yacu tuyabandanize mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi tubabwira iby'abana bo muri commune Mpanda iyo ntara bugarijwe n'indwara zo gufungura nabi. Mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse adufite ibindi kuri no nkuru.
Nubwo atabitigira ibitangwa abajeje intwaro mu makomine ya Rugazi na Mpanda baremeza ko hagaragara indwara zo gufungura nabi mu bana. Uduce tugeramiwe ahanini ni mu masite ane yo muri komine Rugazi ariyo Nyaminama, Nyunzwe, Kabanga hamwe na Nyagatara. Muri Mpanda naho ni ku mutumba wa Masha hamwe no muri Gahwazi ya kabiri. Buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise niunge ko avuga ko bitava ku bukene bw'ibifungurwa muri iyo ntara ariko ko biva ku kutamenya ingaburo zibereye abana ku bavyeyi.
Twemeza ko ariho ubukene ku miryango imwe imwe mugabo sico bivako hariho vy'ukuri ukutamenya kugaburira abana babo. Komine ya Mpanda igitegwa ca mbere ifise no muceri hamwe n'ikigazi. Uno munsi imboga zose zirahari hari hirengarenga hari hamakubi novuga nk'ivyatsi vyimeza sinizi zwaje kugura amafaranga kuko zirimeza. Rero ufashe ayo makubi ugashiramwo ayo mavuta ugaheza ukagaburira umwana ubwo bugari canke uwo muceri umwana ntashobora kugwarana kwasha. Abakuru b'imitumba bakaza barabahimiriza ku mitumba abandi nabo bakegera ibigo hariho ibigo ngaha vyuguruwe bita farne hariho abafasoni bakorera hamwe bagaheza bakaza barazana kabo bana babereka ingene bavanga imfungurwa kugira ngo bakire iyo ngwara yo gufungura nabi kandi turamaze kubona ko bifasha.
Ababyeyi bafise abana bakiri bato muri site Nyunzwe yo muri komine Rugazi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ico kigo cyabafasha mu bijyanye n'inyigisho ariko bagahura n'ingorane yo kubura ifungurwa bategura basubiye mu mihani wabo. Uyu numwe muri bo avuga ko uretse n'ivyo ico kigo Farne cyabigisha gukinjika ifungurwa z'abana cyabarizwa muri komine Mpanda gusa kitagikora.
Batweze ngene duhingura ifungurwa z'abana bivuye mu byo turima ariko rero ibyo batubwira duhingura hari igihe kenshi tutabironka. Urashoboye kuronka amahera make udashobora kuronka birya byose batwigisha kubitunganya irya miryango y'ifungurwa. Rero umva udashoboye kuyironka ngo uyikoranye mu kuyitunganya bigashika ukaronka irengarenga zigaragara cyangwa isombe zigaragara ukabura rya yirya fuyibye mukabura n'ingazi ushira muri umva ntibigenda neza kugira bitwigishe. Icyo kigo cya Farine cyarakoze mu mwaka uheze ariko muri uwo mwaka ntabwo cyabandanije kwana banyana ngira uburyo bwabaye buta.
Iruhande y'ivyo imiryango yo mu masite nka yose muri rusangi nta matongo ifise yo kurima. Tukibutsa ko ahanini ibeshejweho no gucingero abinanase bashobora kurondera amatongo bakota amafaranga. Umurima upima imetero 15 kuri 60 urimamwo igitegwa kanaka ivyo abanyagihugu bita irobo ukotwa amafaranga ari hagati y'180,000 n'100,000. Ayo nayo bavuga ko kuyaronka ari ingorane kuri bo. Aba ni bamwe mu miryango yo muri site Nyunzwe bavuga ko ari nayo ntandaro y'ingwara zo gufungura nabi ku bana babo.
Igituma abana badafungura neza urabona nta ndimiro bafise barima nta hantu hariho batagushitasha no kuvuga ngaha twebwe nkaha twe tuba ku maparasera andere sinzi ukuntu tuzava tubigenza no kwiba tuzakuyiba aha twebwe naho tujya mu mapuru de kurondera itasha ntayo turonka kubera iki hagenda abantu benshi bo mu ntara zose ntayo turonka tukuyotasha ntayo dufise turima niyo mpamvu
aha bana urabiritse ubusa uronse ko dusomba bakatujya tugaragara bakararira uko bakanywa amazi bakasaba ryama ntacyo biririra urabona hari kwese tuba ku maparasera ntawo saharima rona umwaka ntanu waronse n'izinoti ngo nkote ndukaje na gatoyi naye gukote naho harazimbye irobo ya ahantu turi imyumbati ibigori umva hose harazimbye urumva utayafise nturonka ayo mahera ukotese n'inda ari sikuma yinzira uko nyene.
Ababyeyi bafise abana biga ku mashure abafungurira ifungurwa bahabwa n'umugambi wita ifungurwa PAM bavuga ko batomborera kuko igitigiri cyabo bagaburira muhira kigabanuka ariko bikababaza abana kuko bavuga ko bahabwa intica nikize ku ishure. Nta kiruta Imana Suavisi ni umwana yiga mu mwaka wa kabiri w'intango atubwira ingere umubyeyi wiwe amuraza ubusa abimuhora.
Ejo mwijoro bandagije ubusa nubona kintu cy'inzara sinarose cyo fungura.
Mama yakubwiye ngo ikino yabwiye ngo ntabyo afise canke ntayabiteye.
Yarabiteje barase kubimba.
Kubera iki?
Kwani bavuga ngo ku ishuri ngo turajya ngo tuvayo ngo twahinze basangira nabo babiri babiri nturya cyane ngo uhimbe.
Imijango ifisa bana bagera miwe ningwara zo gufungura nabi ahanini niyateshejwe izabo igihe cy'intambara zahitiye mu gihugu cy'u Burundi. Twibutse kandi ko intara ya Bubanza iri mu zakozwe ko n'ingaruka zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndose na wewe urakenuye hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari ku makuru twafitiye muri kano kanya mu Burundi kuno wa gatandatu no hasozegwa ihiganwa ryo gusiganwa mu miduga ryatunganijwe kuva ku munsi wa gatanu waritsinze n'uwitwa Jean Carlo aba I Kigali mu Rwanda eroje birikaneza ko hejuru ya Amerika Bujumbura yarakurikiranye uko iryo higano ryagenze.
Aho hari ku munsi wa gatandatu mu ijoro ku mugwa mukuru Bujumbura uwitwa Jean Carlo haba mu gisagara cya Kigali yarahereje gutsinda ihiganwa ryo kwiruka n'imiduga hari ryabaye ku munsi ya gatanu n'iya gatandatu nyene abahiganywe birutse birometero 130. Ahejeje kwakira igikombe Carlo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yiyumva
content, on gagne un rallye, on est content. On roule pour ça, on roule pour aller vite, on roule pour faire la compétition.
Ndahimba we, yutsinze higanwa rya rally, uraryoherwa. Twiruha kugira ngo dutsinde, n'ibyo kuri rero ndahimba we pe. N'iryo higanwa rya nyuma y'umwaka, yuri twaye mu insinzi, ni kintu ciza. Mu mwaka uheze naraje ndatsinda amabarabara y'u Burundi, yambereye umugisha ni meza.
C'est des belles pistes.
Ayo mabarabara hari hatoranijwe ayo mu gisagara cha Bujumbura n'intara ya Mwaro, hagati na hagati mu Burundi. Adonegamiye icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi atubwira icyatumye hatorwa.
Iyo turiko turategura aya mahiganwa turaraba ahantu hashobora kwakira ingenzi nyinshi. Rero igituma twashatse kugira imwaro nuko hari hafi ya Bujumbura. Murabona abantu bitavye ihiganwa benshi baba bakeneye aho bashikira, aho barara. Rero urumva mu kugira dukora aya mahiganwa turaraba cyane cyane ahantu hashobora kwakira abantu benshi. Nico gituma ku munsi wa gatanu twayikoreye ngaha muri Bujumbura meri, hama uno munsi tutireka tubakure ngaha ku ikaburimbo tubashe mu mara akomakomeye agoye turaba ubuhinga bwawe mu ntara ya Mwaro.
Ku miduga 13 yirutse itatu gusa niyo yari itwawe n'abavuye hanze y'u Burundi, ariko hari n'abari ku butaka bw'u Burundi bahisemo gufashanya n'abavuye hanze y'igihugu. Akarorero na Kajanvye Mutuga yatumwe kava mu Rwanda.
Ibyo mbibona mu sportive mbona nta kibazo kiri, impamvu abarundi baraza bagakina iwacu na tukaza hano nta kibazo rwose cyo tubona kuriho muri sport. Sport ni ikintu cya mbere gihuza abantu. Sport buri gihe nta musportive n'umubwira umutima mubi cyangwa atekereza ibindi, kandi sport ntabwo ari politiki. Oya, sport rwose ni kwiyamiza n'ibyacu bya rally. Nabo bavuga ngo harimo kaskade, harimo amarisike n'iki byose, no afe ni uguhuza abantu. Nubwo tuvuga iyo bavuga biere gahuza imiryango, ibintu nk'ibyo, mbona na sport nayo ari gahuza imiryango. Sport burya ihindura byinshi.
Izo mpinduka Mutuga avuga n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredimbo n'impara zizera.
Dushaka nyamuneza ntangere aho siko turasozera iri higanwa ry'imiduga yasiganywe ikaba yahereye mu gisagara cya Bujumbura ejo ku mugoroba w'ijoro, aho abanyagisagara bakurikiranye iryo higanwa byari ibirori biteye igomwe tutari duherutse. Kuri twebwe turongoye igisagara cya Bujumbura n'umunezero ntangere, kuko biragaragaza yuko amahoro ari yose, biragaragaza yuko Abarundi kandi bashaka kumvamo umwizero, kuko ibikorwa nk'ibi bituma vyerekana yuko hakiri umwizero ibintu byose bishoboka. Tunashimira cyane abatunganyije iri higanwa kuko kuva babitubwiye twebwe twaravyakire kandi turabishigikira, kuko vyerekana umuco ihinduka. Abavuga igisagara ca Bujumbura ko kitari babona yuko koko amahoro asasagaye kandi abarundi bashobora kwitegereza gushika mu gitondo.
Carlo nabasanga bakora inkino zitandukanye atacobuza ko bategura amahiganwa, nubwo Burundi bwaciye mu njyana za politike hakaba hari nabibaza ko bene aya mahiganwa atari gihe cyo kuyatunganya.
Bah, je leur dirais que nous on fait du sport. Et on est ici pour faire du sport, on est ici pour s'amuser, le reste ne nous concerne pas.
Non, bah, bien, c'est quoi de la sport, Gusta? Tu l'as oublié, on va te dire, Zereze. Et puis, c'est quand même, tu l'as. Va tout au milieu, tu l'as. Il faut que tu aies sport à Mukare. Ariko, au courant de quoi tu as un acquis, moi, je suis au bout de la Mahiganoa. Et oui, Nigishin, Nahe, Abate, Gouya, Babishitsek.
Les organisateurs ont pu le faire.
atagihindutse mu 2018 ishirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi itekanya gutegura amahiganwa inshuro zitatu mu mwaka. Ugusiganwa n'imiduga mu gihugu cy'u Burundi byatanguye mu mwaka w'1962. Hagati ya 1995 n'2013 amahiganwa yahagaritswe bitewe n'intambara. Kuva icyo gihe yamaba uko umwaka utashe. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Beguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Nongenda baramutse nchuti mikundi ikiyago cha politike Ntorere kazoza Jero Minyonzi Mandi mwakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire bajya kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Dieudonné Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara
hamwe atashumbusha yo birimwo uko yo bimeze kose nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyaba kikimaze kuko nituriho kugira ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo kuko n'umugwi utereza nojya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo twebwe rero nojya nti ahanini tuzogereza no kuraba ivyabaye turabe abatotejwe abanyazwe utwabo ariko hanashaka tuvyumvikane neza
yego
hariho imigwi ibiri hariho ibintu bavuga nti byoroshye guca bisubizwa ubwo nyene nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo urumva ni ibintu byoroshye ko umuntu agiye atira itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi hariho ibyabo na community n'iri subiza naka ibintu byiwe ariko hariho n'ibindi navuga ndi bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene ayene bigoye gusa umuntu asubiza ubwo nyene bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwari mubivuze itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye novuga ni abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo ibifata nkama twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abo bantu boshumbushwa nk'akarere umuntu ashobora gufata nk'ahantu hubatswe amashuri umuntu batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose ego mewe umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi iyo tonga kirimwo nibaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilité nagende n'igihugu kibifisemo.
Mugira muti kugira ngo icyo gihugu kigende neza ku icyo kijyanye n'amatongo umubona mwokorana n'abandi hama mugaheza mugakorana gute?
Mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet novuga nk'inyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu sendiyashe
mugwi ujejwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo navuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizabe dutora inyishu iciye kubiri n'iz'abandi bariko barakora mbere navuga nti byaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi matungo
hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekuyanira natwebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batosejwe canke banyazwe ivyabo
ikiyago umuheto w'amahoro ijyo ijambo ushinge wo gushira hamwe
uregeje akaba ari umwe mu bakurikirana hafi bijanye n'agatika kazina muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane ngo mu rumonge akaba yaragikurikirana hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe buregera uduze akajwi kumbura kugira ngo bahezere bakumva ariko baratega amatwi
yego ngize ni mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro mwumvise intumbero y'umugwi uje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane kuri intumbero ijyanye no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
yego jason wivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
twese turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake yego hari abahunze n'abandi bahunze hari n'abandi bahunze kera batari bwashoboye gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga duko leta nitera akamo abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi wiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo umutekano n'umwidegembyo ntangere
kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cyo kugwa ari giki mu majyamo makeya dusa n'abasozera kenshi ikiganiro
ikindi cyiza cyo mbona shobora kugwa ni uko uwo mugwi wo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu migi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo abantu batama sanzwe bazi na kandi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko abarundi imwe na rimwe rakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo umenga byerekeye umugwi umwe cyanke byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe cyanke usanga byerekeye mu mico imwe iyo twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka cyane kwaguka ugashaka ku mitumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure
mu cyane kandi kuko nibo bene byo nibo bazi ukuri cyane cyane ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu
Reka uregeye Jean twashimiye cyane kuri izo nterano zanyu mugi. Nubudutega amatwi Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu uje kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane cyo kunywanisha abarundi bafitanye amatati ya matongo.
Cyane novuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugano bwa nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'ugwego rwacu ego metrafise ubasha duhabwa n'itegeko mugano ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ni gwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwe bimwe tuzoba twashitseko. Nuko rero nubwo ndaduteza kwiyubara tukitonda ntituhave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko izo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavyegizekita ubwo nyene naho ngiye rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko ibikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi nago rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe.
Yego rero nk'uko muvyumva agira ati inzego zitari nke zo gico zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane canke bajejwe gukingira agateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze mu muco kuri ibi canke ibindi ngusozera reka tubare kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo iyi ntumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora mu muti ikibazo by'amatungo bibacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi by'amagome barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icifuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umuntu turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokorogwa kuko mu bikorwa sente bikora uno munsi novuga ko on a brisé le tabou ibintu bitavugwa muri sente be biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko Musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku by'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kubaba kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona torane ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cyane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatanga aha mu Burundi.
No ngara rero kiro kiganiro cyo kuri uno munsi kirangiriye nko mu byumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo by'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwabyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba cyangwa abandi mu gihe hoba habone kayuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye ishumbusho ibyo mu gure rero ngo zeza ubikorere ko mbere ngo kugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikorwa ngo se gakora uruhara rwiwe
ikiyago leto amahoro ijyo ijambo ushinge wa kushira
Terasimani rakiza ndagushimiye nshimiye na watumire mwari kumwe abandi nshimiye nabahitsemo gukurikirana kino gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwe matongo yabo n'intambara. Jerome Niyonzima ndi mu Rwanda ngi mu banyi no mu vyanyu mwese na buta
cyari kiganiro nturere kazoza
ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nuko rero ncuti bakunze ijwi rya Amerika kabinunga duce turabangiriye ibiganiro byo mu kirundi n'ikinyarwanda mutegurirwa n'ijwi rya Amerika ariko ijwi rya Amerika muraza kwandanya mubyumva mu ndimi zitandukanye Diane Nahazo mari kumwe kuri mikro na Fatuma Limasi Kalala yari mpinga bw'ivyuma na engineer twe mu kotri batatu tubifurize umunsi mwiza wa Mungu mururanirwe mu banyu no mujyana.